urumva ni radio ijwi rya Amerika. Ya Amerika ibandanira gusamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 mu Rwanda naho tugasamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM muradukurikira kandi no kuri Facebook Live adresi yacu ni VOA radio yacu mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi mwiriwe mwiriwe neza dore ingingo z'ingenzi z'amakuru Uburundi buratera utwatsi icyegeranyo cya Loni ku byaha byakozwe kuva mu kwa kane mu 2015 mu Burundi
abanditse ico cegeranyo cy'ibinyoma baremeza ko icigwa cyagizwe ku rwego rw'ubutungane kigaragaza ukutigenga k'ubwo rwego kuva kera birangwa no gutegeka abacamanza mu ngingo bafata ibyo ngo bigakorwa n'urwego rutwara igihugu
uyo n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Sylvestre Nyandwi naho ibiganiro bihuza Abarundi byungurujwe kuma mu kwezi kwa cumi
hagataho uburayi bushyigikiye icyegeranyo cya Loni ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane 2015
ahandi naho muri Ethiopia abantu 23 barishwe mu mpera z'iyindwi mu karere ka Oromia
mugume hafi rero ya maradio yanyu ibi biganiro bitabacika n'aya makuru kandi mbibutse ko mubikurikira kuri Facebook VOA radio yacu umuyobozi w'icyicaro gihoraho cy'uburayi bwunze ubumwe mu muryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi yandikiye akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu kubirebana n'itsinda rishinzwe nketu ku bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 aragira ati umuryango w'uburayi bwunze ubumwe urashimira iri tsinda akazi gasukuye kakoze ariko uhangayikishijwe cyane n'ubushake buke bwo guhana buri mu Burundi umuryango w'uburayi bwunze ubumwe ubabajwe n'uko leta y'u Burundi yanze gukorana n'iri tsinda urayisaba kuryemerera vuba kujya mu gihugu hose no kureka amagambo yo gutera ubwoba abarigize umuryango w'uburayi bwunze ubumwe uravuga ko icyegeranyo iri tsinda ryamuritse kirimo ibirego biremereye birimo bimwe bishobora kuba ari ibyaha byibasiye inyokomuntu urasaba leta y'u Burundi guhagarika ibi byaha no gukora amatohoza yigenga ataziguye kandi yizewe urayisaba kandi kwambura intwaro imitwe izitunze itunze nyine intwaro kandi itemewe n'amategeko guca umuco wo kudahana no kubahiriza amasezerano ya Arusha muri ibarwa uhagarariye uburayi bwunze ubumwe muri Loni i Geneve avuga ko umuryango we uzatanga vubaha umwanzuro usaba kwitsinda rya nketi ku Burundi ryongererwa igihe cyo gukora akazi karyo ambasaderi uhoraho w'u Burundi mu muryango w'abibumbye i Geneve Tabu Renova yatangaje ko u Burundi bwagejejweho icyegeranyo cy'itsinda rya nketi ati bwaragisuzumye neza mu mizi yacyo ariko u Burundi bucyamaganiye kure bugiteye utwatsi ku mugaragaro iki cyegeranyo kuko cyuzuyemo ibinyoma kandi cyakozwe mu nyungu za politiki tubibutse ko Burundi bwafashe icyemezo ko abagize ririya tsinda rya nketi badashobora kwemererwa gukandagira ku butaka bw'u Burundi
tukiri muri Afrika muri Ethiopia abantu bashika kuri 23 barishwe mu bwicanyi buhagaze ku moko bwabaye hafi y'umugwa mukuru w'icyo gihugu mu mpera z'indwi yangiye ubwo bwicanyi bwadutse ku munsi wa gatandatu inyuma y'ibirori byo guhimbaza igaruka mu gihugu ry'uwahoze ari umukuru w'umuhari w'abitwaje ibigwanisho wa Oromo Liberation Front uwo mugwi w'abaroberi uherutse gusinya amasezerano y'amahoro hamwe na leta ya Ethiopia amakuru amwamwe atangaza avuga ko umugwi w'abagizi ba nabi bateye ingo n'amaduka ari muri ako karere ka Burayu mu ntara ya Oromia ikikuje umugwa mukuru wa Ethiopia abantu majana n'amajana bamaze guta ingo zabo muri ako karere kubera ubwo bwicanyi abategetsi bavuga ko abantu bashika kuri 70 bahagaritswe n'igipolisi amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Umushikiranganje wa Amerika jejwe kwivuna abansi Jim Mattis yagiriza igihugu cy'u Burusiya kuba kiriko kiragerageza kwivanga mu matora ya referendum y'igihugu cya Macedonia. Ayo matora niyo azotuma icyo gihugu cinjira mu muryango w'ibihugu byivunira umwansi hamwe NATO. Mattis yabwiye abamenyeshamakuru bari kumwe nawe mu rugendo ku mugwa mukuru wa Macedonia yuko atamakenga afise yuko leta y'u Burusiya iriko irafashisha amafaranga imigwi ishigikiye u Burusiya kugira ayo matora bayatsinde. Abanyeme Macedonia bazotora ku itariki ya 30 zo ku kwezi kw'icyenda. Ayo matora hazotuma hashobora icyo gihugu gishobora guhindura izina. Ni mu gihe icyo gihugu gifitanye amatati n'Ubugiriki bavuga ko iryo zina rya Macedonia ari akarere k'igihugu cyabo. Ibyo bikaba biri muri kahise byarabaye intambanyi kuri icyo gihugu cya Macedonia kudashobora kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Buraya canke umuryango wa NATO.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ku mirongo migufi 19 na 22 kugera saa 2. Umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo Moon Jae-in azajya i Pyongyang ejo kwa kabiri mu ruzinduko rw'iminsi 3. Bizaba bibaye ubwa gatatu muri uyu mwaka azaba abonanye n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Ibiganiro bizibanda ku buryo Korea ya Ruguru yasenya intwaro zayo za kirimbuzi no ku masezerano yo kurangiza burundu intambara hagati y'ibihugu byombi. Muri uru rwego intumwa za gisirikare za Korea zombi zamaranye iminsi 2 mu cyumweru gishize babiganiraho. Ikindi kandi uru ruzinduko ni ikizame kuri Perezida Moon. Uruzinduko ruzerekana niba ashobora kuba umuhuza koko hagati ya Korea ya Ruguru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi w'imirimo mu biro bya Perezida Moon yabwiye abanyamakuru ko Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabisabye mugenzi we Moon. Muri iki gihe ibiganiro byarahagaze hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru, ahubwo mu cyumweru gishize Amerika yafatiye ibihano bishya Korea ya Ruguru.
Igihugu si Florence cyateye imvura nyinshi mu karere k'ubumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika kuri uno munsi wa mbere. Icyo gihugu si cyaciye muri ako karere mu mpera zindwi iheze kigahitana abantu 17, kiriko gitera amakenga yuko hashobora kwibonekeza imyuzurire mishasha kandi ikomeye muri ako karere. Ibiro bya Leta ya Amerika bijejwe gukurikirana ibihe bimenyesha ko icyo gihugu gifise umuvuduko w'ibirometero 35 ku isaha, nibike ugereranije kuri 175 mu mpera zindwi. Ariko iyo myuzurire abategetsi bamenyesha ko bafise amakenga mashasha y'imyuzurire mu bigomero hamwe no kuba hashobora kuba isenyagurwa ry'imisozi n'ubutaka. Ivyo biro bimenyesha kandi ko hazobandanya kugwa imvura nyinshi muri ako karere muri indwi.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ni mujye kuri Facebook VOA Radio yacu mukurikire aya makuru turimo tubagezaho.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini rero mu Burundi, umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru i Bujumbura. Ariyamiriza icegeranyo c'abahinga ba ONU bavuga ko ubutungane bw'Uburundi butigenga. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye icyo kiganiro.
Muri iki kiganiro ku bamenyeshamakuru, umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yashikirije icatumye icyo kiganiro gitunganye.
Abarundi n'amakungu baribaza ibibazo byinshi ku madosiye y'ubwicanyi bwabaye bukanavugangwa cyane, ndetse n'icegeranyo cy'umurwi witohoza ku Burundi washyizweho n'inama y'agateka kazi na muntu kikaba caranebaguye cyane ubutungane bw'u Burundi mu kuvuga ko ataco buriko burakora. Abanditse icyo cegeranyo c'ibinyoma baremeza ko icigwa cyagizwe ku rwego rw'ubutungane kigaragaza ukutigenga k'ubwo rwego kuva kera, birangwa no gutegeka abacamanza mu ngingo bafata. Ivyo ngo bigakorwa n'urwego rutwara igihugu rubicishije ku nama nkuru y'urwego rw'ubutungane.
Ayo madosiye 18 ashikirizwa n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika kwamwe aje yarasozerewe ayandi akiriko araburanishwa, harimwo iyigandagurwa ry'umumenyeshamakuru Christophe Nkezabahizi, intwazangabo z'ipeta rya generale Adolphe Nshimirimana na Kararuza Tanaze umushikirizamanza Kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi mu kiganiro kubamenyesha makuru yabajijwe ku yandi madosi harimo izimangana by'umumenyesha makuru Jean Bigirimana w'ikinyamakuru iwacu hamwe na bwa bwicanyi bwo mu ruhagarika mu ntara cy'ibitoke bwahitanye abantu barenga 20 Sylvestre Nyandwi yishuye mu majambo akurikira
iyo dosi ntiyubitswe iruguruwe ari nacyo gituma mbere mwebwe abamenyesha makuru bo muri icyo kinyamakuru iwacu bigeze kuvuga ko bazi ibintu ku byo dosi ariko gushika ubu nta numwe arigera agenda gucira gace umushikiriza amanda ngo abikorereko urumva yuko na mwebwe mufa kuvuga ibintu rimwe na rimwe mukabivugira ku maradi ariko ntimufashe ubutungane kugira ngo itohoza ribeza ryotera imbere si kuri iyo dosi gusa no ku yindi umuntu wese afite ikintu azi ku dosi arahamagarirwa gufasha ubushikiriza amanza kugira ngo amatohoza ashobore kuba yogenda neza atere imbere hariho rero dosiye ya nyuma ivutse cyo bundi dosiye yabagandaguye abantu mu ruhagarika iyo dosiye amatohoza yarabaye ariko nkuko mubizi abakoze ico caha murazi ko baje baturuka mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amatohoza rero yarakozwe idosiye yarimo gushikirizwa sentare ariko mu nyuma hariho umuntu ubushikiriza amanza bwasanze nawe nyene abifise mu ruhara hanyuma biba ngombwa ko nawe nyene ashigwa mu bakurikirano ubu rero uwo muntu nawe nyene ariko arakorwa ko amatohoza hanyuma mu minsi za dosiye izoce ishikirizwa sentare kandi twibaza ko atari kera
umushikiriza amanza Kizigenza wa Republika atazi ico kiganiro mu gihe hari umushinga mateka yigenga afise amakenga ku bijanye n'abafungwa abo nabo nabarangije ibiringo byabo byo gufungwa batararekurwa kandi n'uwo mushikiriza amanza Kizigenza wa Republika aza yarabahaye urupapuro rubasohora mu munyororo umushinga mateka Fabiano Wanjija Nino yatowe mu ntara ya Bubanza
ibitigiri maze gushwabura cane cane kufite abanyororo bari mu 2 hari abanyororo imanza zabo baditsinze mugabo bagipfunzwe kandi ubutungane bwarabejeje nashubiye kuronka amadosiye y'abantu barekuwe n'ubutungane mugabo bagifunzwe n'amadosiye ashika 22 ariko ni benshi ku buryo abarabo mu mpimba gusa namushikije kandi urutonde rw'abantu 15 bamaze iminyororo barafunzwe iminyororo barabumara mugabo bagifunzwe aba rero nabo ni benshi cyane bakaba bari mubo namaze kuronka amadosiye abo ntararonka amadosiye ashobora kuba 5 abari nabo muri prison santare ya mpimba gusa yuko gati nuko bimeze
uwo mushinga mateka yigenga nta kindi asaba atari uko abo bantu borekurwa bakaja mu buzima busanzwe umukuru w'urwego rw'ubutungane avuga ko yabishikirizwa n'uwo mushinga mateka amaze kuvyumva Sylvestre Nyandwi akavuga ko agiye gutohoza n'ibivugwa ari byo
ivyo bintu twaravyumvise aho nyakuba umushikira nganje agenda kwitaba inama nshinga mateka hari mu ndwi hetse mu nyuma ngo yoba yaranditse n'ikete aho yavuze ito n'idi dosi ku yindi rero turarindiye kuraba iryo kete kugira ngo twihweze ivyo yavuze hama tubihinyutse hanyuma tubikorereko nitwasanga ari byo turabicoko
ku bijanye n'amadosi aze yarasozerewe muri ayo arenga ku 10 umushikiriza amanza Kizigenza wa Republika nashima gushikiriza ingingo zafashwe arungika abamenyesha makuru mu masentare ya Cizo Manza Bujumbura Evariste Nzikobanyanga Ijwi rya Amerika
noneho tujye I Kigali mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ikirego cya Dr. Theoneste Niyitegeka mu rubanza aregamo komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG mu magambo ahinnye iyo rero komisiyo ayirega kumwima dosiye z'imanza yaburanye mu nkiko gacaca Eric bagira ubusa yakurikiranye iburanisha
Ikirego cya Dr. Niyitegeka nta shingiro gifite kuko CNLG itigeze imwima dosiye y'imanza yaburanye mu nkiko gacaca ibyo ariko singe ubyemeza ahubwo ayo niyo magambo gusa umucamanza yavuze atangaza icyemezo mu rubanza rwa muganga Theoneste Niyitegeka na komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG mu mpine umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntiyagaragaje ingingo ku yindi yashingiyeho atesha agaciro ikirego cya Dr. Niyitegeka yavuze ko ibindi bisobanuro mu buryo burambuye bikubiye muri kopi y'urubanza izaboneka kuri uyu wa 2 saa 4 za mu gitondo yaba CNRJ yaba na Dr. Niyitegeka nta numwe waruri mu cyumba cy'urukiko. Dr. Theoneste Niyitegeka arega CNRJ ko yamwimye dosiye y'urubanza rw'inkiko gacaca rwashingiweho mu kumuhamya ibyaha bya genocide. Avuga ko mu bihe bitandukanye yatakambiye CNRJ mu nyandiko ayisaba dosiye z'urubanza rwa gacaca ariko ntiyazimuha. Dr. Niyitegeka avuga ko mu 2016 CNRJ yahaye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye Muhanga impapuro ebyiri gusa muri dosiye yose. Aravuga ko kubera iyo mpamvu byatumye atabona ubutabera kandi yagombye kubasubirishamo urubanza rwe kuko kubwe asanga yararenganye. Dr. Niyitegeka n'umwunganira mu mategeko bavuga ko bakurikije ibikubiye muri izo mpapuro ebyiri CNRJ yatanze bigaragaza ko nta cyashingiweho mu gufata ibyemezo bimufunga haba mu rubanza rwaciwe mu 2007 ndetse no mu rwaciwe mu 2008. Bavuga ko batakambiye umunyamabanga nshingwabikorwa wari ukuriye inkiko gacaca ku rwego rw'igihugu bamubwira ko bakeneye kubona amadosiye y'urubanza abasubiza ko amadosiye ye yose ahari. Dr. Niyitegeka agahera hasaba guhatira CNRJ gutanga izo mpapuro kuko nta mpamvu igaragaza zatuma izimana. CNRJ yivuga ko icyo muganga Niyitegeka yaregeye mu nkiko atari cyo yasabye CNRJ. Ivuga ko mu rukiko arega asaba guhatira CNRJ gutanga dosiye y'urubanza mu gihe ngo yandikiye CNRJ mu 2015 asaba kopi y'urubanza. Komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide ikavuga ko ikirego cya Dr. Niyitegeka nta shingiro gifite kuko ngo yatanze ibyo yabashije kubona. Uhunganira CNRJ asobanura ko serivisi yari ishinzwe inkiko gacaca zigisoza imirimo yazo hateganyijwe ko izo nyandiko za gacaca zizabikwa. Akavuga ko kubera umurundo w'amadosiye ya gacaca byari byoroshye ko zimwe mu nyandiko zitari zibitwe neza zatakara. Yisunze amabwiriza ya CNRJ, Maître Rukumba asobanura ko ukeneye icyemezo cya gacaca kitagishoboka kuboneka yiyambaza umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze akamufasha gukora ikirego bundi bushya agaragaza uko ibintu byagenze nawe akagishyikiriza umucamanza mu rwego rw'ibanze, bityo ngo kuba uruhande rurega rutarabikoze ikirego cyarwo nta shingiro gifite. Maître Hakizimana wunganira Dr. Niyitegeka asobanura ko kopi ebyiri bahawe na CNRJ zigaragaza ko ari impapuro zo mu ikaye CNRJ ibitse yahinnye ikazifotora zikuye mu zindi. Uwunganira CNRJ nawe akavuga ko nta kimenyetso uruhande rwa Dr. Niyitegeka rufite kigaragaza ko igihe urukiko rwazasanga dosiye zituzuye byasobanura ko CNRJ yazimijije. Dr. Theoneste Niyitegeka yamamaye cyane mu mwaka 2003 ubwo yari akimara gutangaza ko yashakaga guhatana na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu muri icyo gihe. Gusa kandidatire ye ntiyabashije gutambuka kuko Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda yavuze ko hari ibyayiburagamo. Mu 2008 inkiko gacaca za Gihuma Muhanga zahamije icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide uyu muganga wari usigaye yikorera zimuhanisha gufunga imyaka 15. Araregwa ko yagize uruhare mu icwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama mu karere ka Muhanga y'ubu. N'ibyaha avuga ko bishingiye ku nyungu za politiki kuko ngo atarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi buriho mu Rwanda. Mu mwaka washize nabwo Dr. Niyitegeka yahoze arega abayobozi ba gereza kumufunga binyuranije n'amategeko avuga ko nta dosiye igaragara bashingiraho bamufunga n'ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro. Inkiko gacaca Dr. Niyitegeka yikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera kuri miliyoni ebyiri mu gihe gito, ariko zinanengerwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini bishingiye ku kuba zarakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko kandi hari aho baburanishaga ibirego bikomeye kandi bidasaza. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwabashije kumenya niba Dr. Niyitegeka azajurira iki cyemezo cy'umucamanza cyangwa se niba azacyemera uko kiri. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urundi rubanza n'urw'umusirikari wo mu ngabo z'u Rwanda uherutse kwica umuntu umwe akomeretsa abandi babiri n'amasasu yaburanishwaga rero n'urukiko rwa gisirikari rwari rwicaye mu byahi muri Rubavu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Urubanza rero rwasubitswe kubera ko uyu uregwa atarabona umwungana mu mategeko. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana yakurikiye nawe iburanisha araduhiye inkuru.
Ni urubanza rw'inshinjabyaha rurerwamo Private Ngendahimana Bosco uri mu ngabo z'u Rwanda kubera icyaha akekwaho cyo kurasa abaturage batatu b'abasivile ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka byaviriyemo umwe gupfunda acika akaguru mu gihe uwundi wa gatatu arembeye mu bitaro. Ibi byabereye mu kabari kari mu kagari ka Byaha umurenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu ubwo uyu musirikare wakoraga ku birindiro biri ku mupaka w'u Rwanda na Congo aha mu byahi yashyamiranaga na Bwana Binimana Jean Marie Vianney na wahoze ari umusirikare. Private Ngendahimana ahita ajya kuzana imbunda bamishamo amasasu uyu Binimana ahita yitaba Imana akigezwa mu bitaro. ubwo kuri uyu wa mbere inteko iburanisha ya gisirikare yariyobowe na Major Gerard Muhigirwa yiteguraga gutangiza iburanisha mu cyumba gisanzwe ari urusengero cyarimo abantu basaga 200 harimo umutuzo mwinshi harimo abasivile n'abasirikare bambaye imyambaro ya gisirikare n'ingofero zitukura bamwe muri bo bari mu miryango n'inyuma y'abaturage mu cyumba cy'iburanisha bafashe imbunda Perezida w'inteko iburanisha Major Gerard Muhigirwa yabanje kubaza uburegwa niba yiteguye kuburana Private Ngendahimana Bosco nayo wari mu mwambaro wa gisirikare yahise ahaguruka avuga ko atiteguye kuburana kuko adafite umwunganira mu mategeko yahise avuga ko ubwo yari aho afungiwe by'agateganyo umuryango we wamusuye umubwira ko urimo gushaka uwagura isambu ye kugira ngo haboneke amafaranga yo kwishyura uwamwunganira mu mategeko bityo ko bamuhigiye akamushaka Major Gerard Muhigirwa ari ukuri inteko iburanisha yahise asaba uhagarariye ubushinjacyaha Captain Faustin Nzakamwita kugira icyo avuga ku cyifuzo cy'uregwa Captain Nzakamwita yavuze ko nubwo uregwa yari yabanje kuvuga ko yiteguye kwiburanira ariko ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rimuha uburenganzira bwo kuburana yunganiwe bityo ko icyifuzo cye cyahabwa agaciro kuko ari ubwa mbere abisabye ntibyitwe ko ari ugutinza urubanza Major Muhigirwa yabajije n'unganira mu mategeko abana batanu basizwe na nyakwigendera Binimana cyo avuga ku cyifuzo cy'uregwa nawe avuga ko ari uburenganzira bwe kuburana yunganiwe mu mategeko Maître Frédéric Musabwa yahise asaba inteko iburanisha kumwemerera agatanga icyifuzo we n'abakiriya be bafite cyo guhamagaza Leta y'u Rwanda muri uru rubanza kuko basanze hari ibyo nayo ikwiye gusobanura abyemerewe yahise avuga ko yahamagaje Leta y'u Rwanda kandi ko bari bibasaba kuzaboneka muri uru rubanza yabagezeho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 ariko ntihaboneka uhagararira inyungu za Leta muri uru rubanza bityo asaba ko abacamanza basuzuma ubwo busabe bakazitaba mu iburanisha ry'ubutaha uhagarariye ubushinjacyaha Captain Faustin Nzakamwita nawe yahise asaba ijambo ngo agaragaze raporo za muganga z'abakomeretse ariko avuga ko ari z'agateganyo Bwana Hakizimana Vincent uri mu bakomerekeye mwiraswa wanacitse ukuguru yasabye umwanya avuga ko atarabona umwunganira mu mategeko kubera ubukene yatewe n'uburwayi akaba yifuza ko Leta imufasha ikamushakira umwunganizi ni icyifuzo kandi yavuze ko asangiye na mugenzi w'ukirembeye mu bitaro kuko nawe atabasha kwiyishyurira umwunganizi mu by'amategeko uhagarariye ubushinjacyaha yasobanuye ko Leta yateganyije uburyo bwo gufasha abatishoboye bakabonerwa abamwunganira abagira inama yo kujya mu nzego z'ibanze bagahabwa ibyemezo by'uko koko bari mu cyiciro cy'abemerewe gushakirwa ubwunganizi hahise humvikana kujujura bamwe bavuga ko bari mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe bityo ko ari imbogamizi kuri bo kubona ibyo byemezo inteko ya gisirikare iburanisha igizwe n'abantu bane yahise isaba ko abantu bose basohoka kugira ngo yiherere itange n'itariki iburanisha bizasubukurwaho nyuma y'iminota mike y'umuheza baje gukurikirana urubanza basabwe kugaruka mu cyumba cy'iburanisha Major Gerard Muhigirwa uyoboye inteko iburanisha yabwiye abari mu cyumba cy'iburanisha ko hafashwe icyemezo cyo gusubika urubanza rukazasubukurwa ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka yasobanuye ko impamvu ari uko umuburanyi ariwe Private Ngendahimana Bosco yasabye amezi abiri yo kuba yabonye umwunganira mu mategeko hongeye kumvikana kujujura mu cyumba cy'iburanisha kanya gato umutuzo uragaruka inteko iburanisha isubika urubanza icyo bambara ingofero barasohoka twegereye Maître Frédéric Musagwe hagarariye abana batanu banyakwigendera Binimana tumubaza impamvu basabye ko Leta y'u Rwanda ihagararirwa muri uru rubanza ati
ingingo y'115 CPCCA iteganya ibyo bintu by'ama intervention force ndetse ya 260 code civil livre 3 iduha uburenganzira gusaba Leta ko yatwishura indishi bitewe n'uko uriya n'umukozi wa Leta twebwe dufite uburenganzira guhamagara umukoresha w'uriya muntu wadukoreye amahano ntabwo duhamagaza Leta kuryozwa ibyo yakoze turabizi neza ibyo izavuga ko si bo bamutumye ariko ukeneye kuzasaba Leta indishi ntabwo izahakana ko uriya atari umusirikare wayo nta musirikare ugira imbunda nta musirikare ugira uniforme ibyo byose ni ibya Leta ubwo rero umusirikare yarasanye ari mu kazi ke ubwo rero bazabidusobanurira mu gikuri bazabidusobanura
haba ababana bafite umwunganizi kimwe n'abatarabona ababunganira mu mategeko bose bararegera indishyi nakwibutsa ko mu 2014 urukiko rukuru rwa gisirikare rwahamije Kaporali Habiyambere Emmanuel icyaha cyo kwica umuturage rumukatira gufungwa burundu no kwamburwa ipeti rya gisirikare yakatiwe iki gifungo amaze guhamwa n'icyaha cyo kurasa umuturage w'umusivile mu kwezi kwa 9 mu 2014 uyu musirikare yarasiye umuturage mu kabari kitwa Karibana nyuma yo kuvuga ko bamwibye amafaranga uwo muturage yarashe nawe akaba yari manywera muri aka kabari kuri ubu kahinduriwe izina Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'America
urakoze cyane Claude kuri iyo nkuru mu Rwanda tuve mu Rwanda tuje mu Burundi aba igice cha gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi byari bitegekanijwe kuba kuri uyu wa kabiri vyungurujwe kuzoba mu ntango z'ukwezi kwa 10 tariki itaramenyekana urutonde rw'abotumirwa goba ari rwo gurugiteye impare mugenzi wacu Pierre Clavernion nkuru arabikurikiranira hafi aratubwira
itariki ya 18 ukwezi kw'icyenda yari yabwiwe abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo bazokwitabe ibiganiro bihuza abegwa n'amatatu ya politike ari mu Burundi bose naho atabutumire bwari bwasohoke abo banyepolitike bobo bavuga ko bari babyiteguriye. Umwe mu bakozi bo hejuru mu biro bikuru by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko byungururijwe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icumi. Umuguserukira ibiro by'umuhuza waheruka i Bujumbura kuvugana n'abatwara imigambwe, abari ku butegetsi, abatavuga rumwe nabwo, amashyirahamwe yigenga n'abandi. Abo bose bari babwiwe ko ibyo biganiro bizo bitarike 18 uku kwezi. Ikindi babwiwe nuko byari kumara iminsi 10. Uwo mugwi nyene waragiye mu gihugu c'Ububiligi kubonana n'abatavuga rumwe na leta bahunze gihugu hamwe na bamwe mu batwara amashami yigenga, nabo bahawe ubutumwa nk'ubwo ko bokwitegura ibiganiro vya nyuma habe Bujumbura canke Buruseli. Uwo mugwi waraceye hirya no hino ikirangaminsi ikiringo vyo mara abotumigwa ivyo ganirwa amasezerano ategekanijwe gutegwa ko umukono n'impande zose hamwe n'ingene yoshigwa mu ngiro. Aho niho havuye urusobangane gukutumvikana kwatumye ivyo biganiro bitaba kuri uyu wa kabiri nk'uko amakuru dufise abivuga. Ayo makuru avuga ko ubutegetsi bw'i Bujumbura bwarahiye bukarengwa ko budashobora kwitaba hamwe hotumigwa bamwe mu banyepolitike canke abaharanira agateka kazi na muntu bafise imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe n'u Burundi. Ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu ntibusiba kuvuga ko abo bashatse gutembagaza ubutegetsi abari mu Bubiligi n'abandi nabo batubwiye ko basavye ibiro vy'umuhuza ko yoraba ingene abigira kugira ngo hagire abatumirwa muri abo. N'ikibanza ivyo biganiro vyoberamwo catanguye gutera impari abatavuga rumwe na leta bari banse ko basubira kuja muri Tanzania. Umwe muri bo yagize ati ni gute twoja kuganirira mu gihugu kiriko kirafata nabi impunzi zacu kandi natwe turi nkazo, ati umutekano wacu ntiwoba wubahirijwe. Bobo bifuza ko vyobera Entebbe mu gihugu c'Ubuganda. Yamara mugwi waserukiye umuhuza warashoboye kubumvisha ko umutekano wabo uzoba wubahirijwe nabo baremera. Naho vyigijwe inyuma abanyapolitike batandukanye twavuganye barafise ico bashima. Icambere ningene ubu umugutegura ivyo biganiro utunganejwe harimo ubuserukira ishami mpuzamakungu ONI, ubumwe bwa Afrika, akarere ka Afrika y'ubuseruko, ubuserukira umuhuza mukuru perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'abaserukira ibiro vya Benjamin Mkapa ahagarariye ivyo biganiro. Ica kabiri bashima nuko abahuza ngo biteguriye no gufatira ibihano Rwanda gushaka kudindiza ibintu mu kuburizamwo ivyo biganiro. Ica gatatu nuko abatavuga rumwe na leta baba bari hanze n'abari mu gihugu bobo bariko bararondera ingene bogenda bavuga rumwe, reka n'amashami yigenga ayahunze n'ayatahunze bikagenda gutyo. Ica nyuma nuko bose bahuriza hamwe ko muri ico gice ca gatanu c'ibiganiro habwirizwa kuvamwo umuti n'amasezerano uko vyogenda kose. Mu rwandiko ishami ryigenga ORICOM riherutse kwandikira umuhuza imbere y'uko iki gice ca gatanu gitangura, iryo shirahamwe ryahamagariye abafise uruhara bose mu gutorera inyishu ikibazo c'u Burundi no gutahukana impunzi gushiramo ishaka kugira ngo umuturama uboneke. Umuvugizi w'umuhuza Makosha Tembere na carashima gushikiriza kwezi guheze yari yatwishuye ko ibintu byose bizomenyekana mu ndwi zitatu zikurikira. Intumwa idasanzwe yawo ni Michel Kafando ubari mu gihugu cya Tanzania kubonana n'umuhuza Mkapa agiyeyo avuye Bujumbura kubonana n'inzego nkuru harimo n'umukuru w'igihugu. Pierre Clavier ni nkuru i Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu rero, aya makuru ageze ku musozo. Tubibutse gusa ko leta y'u Burundi iteye utwatsi icyegeranyo cy'abakorankete ba Loni ku byaha byabaye mu Burundi kuva mu 2015, ariko Uburayi bwunze ubumwe bwo bushyigikiye itsinda ryakoze kiriya cyegeranyo, ndetse buvuga yuko buzasaba yuko iryo tsinda ryongererwa igihe cyo gukomeza gukora akazi karyo. Uburayi rero bugasaba leta y'u Burundi kubemerera kujya mu gihugu hose gukora nk'iki.
Twabwiye kandi ko muri Ethiopia abantu bashaka kuri 23 bishwe mu mpera z'indwi irangiye mu matati mu ahereye ku bwoko hafi y'umugwa mukuru wa Ethiopia, ubwo bwicanyi rero bwabereye mu karere ka Oromia. aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba muri studio gatanu mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye rwose, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.